iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi tuvugira kimirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira no kuri Facebook Live, adresi yacu ni VOA Radio yacu. Muri studio 10 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Na Fidel Niyongabo naje dabahaye ikaze mu biganiro bizatu tubafitiye kuri isa.
Minisiteri n'ama etablissement yabigukira ama ministere sanga baduheraniye miliyaridi zigera kuri 29.
Uyo ni Simeon Habonimana, umuyobozi wa Regideso mu Burundi, havuga ku bibazo by'uko hari ibigo bya leta byabaheraniye amahera bikabatuma bakorera nabi abanyagihugu. Iyo nkuru turabafitiye mu kanya.
Abanyazimbabwe bararindiriye ibyo bavuye mu matora ashobora guhindura ibintu ku byerekeye ubutunzi bw'igihugu bwasanzaye nk'uko abantu benshi bafite icyizere.
Ibiro bitandukanye bijejwe iperereza muri Amerika bimenyesha ko bishobora kuba bifite amakuru yerekana ko igihugu cya Korea ya Ruguru kiriko kirahingura ibigwanisho rohonyanganda bishasha bya misiye.
Muri Kongo, abashigikiye Jean-Pierre Bemba yari arindiwe ku munsi wa gatatu ku mugwa mukuru Kinshasa, bariyamiriza ugutebesha gutegura kugaruka kw'iyo mu gihugu.
Abategetsi muri Afghanistan batangaza ko abagwanyi bateye inzego z'umutekano inyubakwa za leta mu burengero bw'igihugu. Bavuga kandi ko abo bagwanyi bishe bongera bakomeretsa abantu batari bake. Ayo makuru yo hirya no hino ku isi nayo makarere k'ibiyaga binini twabateguriye kimwe n'ayandi menshi mugume ku maradiyo yanyu.
Ito nido ya makuru yo hirya no hino twabateguriye kuri iyi saha. Abanyazimbabwe bararindiriye ibizo bivuye mu matora ashobora guhindura ibintu ku byerekeye ubutunzi bw'igihugu bwasanzaye nk'uko abantu benshi babifitiye icyizere. Abitegereza ibintu ku mugwa mukuru wa Zimbabwe Harare bavuga ko atabibazo byibonekeje igihe ibanza by'amatora vyugara mu masaha kuze yo kumuhinga mu ku munsi wa mbere. Elmar Brock ayoboye indorerezi z'umuryango w'ibihugu by'i Buraya yatangaje ko amatora yabaye ataka ibazo na gitoyi mu bice bimwe bimwe by'igihugu. Yamara avuga ko mu bindi bice amatora yaranzwe n'akajagari gakomeye cyane. Ijwi rya Amerika ryaragendeye ibibanza by'amatora bitatu ku mugwa mukuru Harare, mu gihe ibibanza by'amatora byariko birugara. Ryamenyesheje ko igitigiri cy'abita by'amatora cari hagati y'ibice 85 n'ibice 92 ku ijana. Abakozi bari mu bibanza by'amatora n'indorerezi ziserukira imigambwe bamenyesheje ko atabibazo bigaragara byibonekeje umunsi wose amatora yamaze. Amatora yaje kuwa mbere muri Zimbabwe yahuje abakandida babiri bakomeye bahiganwa, Perezida Emmerson Mnangagwa n'umunyepolitiki atavuga rumwe na leta Nelson Chamisa. Nelson Chamisa ayoboye umugambwe utavuga rumwe na leta Movement for Democratic Change mu mfunyapfunyo MDC, akaba yakiwe n'abantu bari mu kamwemwe igihe yashika mu kibanza yatoreyemwo ku mugwa mukuru Harare. Perezida Emmerson Mnangagwa ayoboye umugambwe uri ku butegetsi za NPF yatoreye hanze y'umugwa mukuru Harare. Muri icyo gihe umutegetsi wo mu mugambwe utavuga rumwe na leta MDC Tendai Biti yatangaje uno musiko wa kabiri ko umuyobozi w'uwo mugambwe Nelson Chamisa yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Atangaza ko gushikiriza ivyavuye mu matora biriko bitebeshwa n'impaka n'abategetsi. Tendai Biti avuga ko ivyavuye mu matora vyerekana atankeka ko batsinze amatora, ko perezida agiye kuyobora Zimbabwe ari Nelson Chamisa.
Dukubirite muri Aziya, ibiro bitandukanye bijejwe iperereza muri Amerika bitangaza ko bishobora kuba bifise amakuru yerekana ko igihugu cya Korea ya Ruguru kiriko kirahingura ibigwanisho rohonyanganda bya misile bishasha. Ikinyamakuru The Washington Post gitangaza ko abategetsi mu biro by'igihugu bijejwe iperereza muri Amerika batashimye kongi kwidondora amazina. Bavuga ko Korea ya Ruguru iriko yahingura misile imwe canke zibiri. Bavuga ko ivyo biriko bikoregwa bikobirakogwa mu nyubakwa nininya ikoregwamwe ubushakashatsi ahitwa Sanumdong. Icho kinya makuru cha hano i Washington kivuga ko amakuru mashasha y'imvaho bafise arimo n'amasanamu ya satellite yerekana misile ziriko zirahingurwa mu kibanza cahinguriwemo misile ya mbere yo mu bwoko bw'iyo bari basanganywe ifise ingufu zo gushika ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamara icho kinya makuru ntikivuga niba Korea ya ruguru yarateye intambwe yindi canke yarongereje inguvu z'ubwo bwoko bwa misile, ariko Washington Post ivuga ko ico gihugu kibandanya guhingura ibigwanisho bikomakomeye inyuma y'inama iheruka kuba hagati ya Perezida wa Amerika Donald Trump n'uwa Korea ya ruguru Kim Jong-un. Abajijwe ku makuru y'ivyo bigwanisho, umutegetsi mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amakungu yishyuye ati ntacu novuga ku mabanga yerekeye iperereza.
Tugarutse muri Afrika, muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, abashigikiye Jean-Pierre Bemba yarindiwe ku munsi wa gatatu ku mugwa mukuru Kinshasa, biyamiriza ugutebesha ugutegura kugaruka kwiwe mu gihugu. Ivyo babitangaje nyuma yuko babonanye n'igipolisi. Depute Eve Bazaiba yatangaje ko afite uburenganzira bwo kururuka n'indege ko kuri urwo ruhande ata kibazo kihari. Ivyo yabivuze avuye mu nama n'umukuru w'igipolisi cyo kumugwa mukuru Kinshasa Silvano Kasongo hamwe n'umukuru w'igisirikare cyo muri ako karere. Eve Bazaiba avuga ko bumvikanye ku bintu bimwe bimwe ku vyerekeye ugutahuka kwa Bemba. Yamara avuga ko akiri ibintu bikomeye batashoboye kumvikana ko, bivuga ko hari no kutumvikana ku nyubakwa azobamwo ku mugwa mukuru Kinshasa. Bemba yifuza gushikira mu nyubakwa y'umuryango wiwe iri mu gice cy'abakire cha Gombe hagati ya ambasade z'ibihugu vya Turkiya na Canada. Yamara abategetsi ba Leta ya Kongo ntibashaka ko aba muri ico gice kirimwo inyubakwa y'umugambwe uri ku butegetsi n'inyubakwa ya Perezida Joseph Kabila. Jean-Pierre Bemba yambitswe izera na Sentare Mpuzamakungu Mpana vyaha yihaye hagati mu kwezi kwa gatandatu. Yatangarije ikinyamakuru c'ababirigi Rosuwa ko afise imigambi yo gutanga kuri uyu wa kane wimirije kandidature yiwe yo guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12. Ikiringo ntarengwa ko cyo gushikiriza amakandidature ni ku itariki 8 z'ukwezi k'8.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi hano ku Radio Ijwi ry'Amerika arabandanya. Abategetsi muri Afghanistan batangaza ko abagwanyi bateye inzego z'umutekano n'inyubakwa za Leta mu burengero bw'igihugu. Bavuga kandi ko abo bagwanyi bishe bongera bakomeretsa abantu batari bake mu ntara ya Fara. Abategetsi bavuga ko bombe yaturikiye ku nzira mu gitondo cy'uno munsi wa kabiri ihitana abantu 11 bari mu muduga wunguruza abantu, yongera ikomeretsa abandi 40. Umuvugizi wa Leta muri iyo ntara ya Fara, Nasser Meri, yabwiye Ijwi rya Amerika ko abakenyezi n'abana bari mu bahakomerekeye. Yagiriza kandi abagwanyi b'abataliban ko baheruka kunyegeza mu butaka amabombe mu karere ka Bala Baluk. Avuga ku ntumbero yabo yari yo kugira ibindi bitero ku nzego za Afghanistan zijejwe umutekano, na witiri ibitero bikomeye by'ayo mabombe. Inyuma y'amasaha make niho hagigwa ibindi bitero bikomeye byagizwe n'abantu baturikije amabombe ku nyubakwa za Leta mu buseruko bwa Afghanistan, hakomereka abantu 10.
Abarusiya batatu bari bafise amakarata y'itangazamakuru baragandaguwe mu ijoro ryo ku munsi wa mbere yashiriye uno munsi kuwa kabiri hafi y'ahitwa Sibut mu gice cyo hagati mu gihugu cya Centrafrica. Amakuru ava mu nzego z'ubutungane amenyesha ko ibiziga byabo byatowe ku birometero 23 umuntu avuye mu gice cya Sibut. Amakuru amenyesha ko abo bantu bagandaguwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye. Ibiziga byabo byashizwe mu gitondo cy'umuntu munsi kuwa kabiri mu kibanza cy'inteko zijeje gucungira umutekano z'ishyirahamwe ONU MINUSCA kiri mu gice cya Sibut. Irengero ry'umudereva w'imodoka abo barusiya batatu barimo ntirizwi. Bivuga ko bari batabutse bavuye ahitwa Kaga Bandoro mu buraruko bw'igihugu. Haba abategetse bo muri ambasade y'Uburusiya ku mugwa mukuru Bangi cyangwa umuhanuzi w'Uburusiya Rusiya mu biro kwa Perezida wa Centrafrica, nta n'umwe yarazi ko hari abamenyeshamakuru b'Abarusiya muri Centrafrica. N'ubwa mbere igandagurwa ry'Abarusiya ritangazwa ku mugaragaro muri Centrafrica, aho igihagararo cy'Uburusiya gitera kibonekeza kurushiriza kuva amezi atari make.
radijwe rya Amerika isanira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko tuvugira ku mirongo migufi mu Burundi ya shortwave metero 19 na metero 22 ku mugoroba mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu
mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu @gmail.com.
Makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Rwanda mushikiranganje uburimye n'ubworozi mu Rwanda yakuyeho akato uvuga gukumira uturere tumwe tumwe mu ntara y'ubuseruko inyuma y'ingwara y'ubuganga yo mu kibaya cya Rift Valley Fever yari yabasiye amatungo arimo inka, impene n'intama mu turere twa Kirehe, Ngoma, Kayonza na Rwamagana. Inkuru imenyesha makuru y'ishuri rya Amerika Asumta Kaboyi.
Mu itangazo ryarishyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi rivuga ko icyemezo cyari cyafashwe n'iyi Minisiteri cyo guhagarika ingendo z'amatungo inka, ihene n'intama ku mpamvu iyo yose yihaba kororwa kugurishwa no kubagwa mu turere twa Kirehe, Ngoma na Kayonza kivanyweho. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igasaba abayobozi b'inzego z'ibanze gukomeza gukurikirana no gutanga amakuru igihe cyose hagaragara indwara idasanzwe. Iki cyemezo cyashimishije cyane abaturage bo mu turere twari twarakomanyirijwe bagaragaza ko bagiye kongera kurya kaboga nkuko bakita
cyane ahubwo ejo nuko kamese wari iki icyumweru cyo karangira ikindi kigaza utari yakaboga urumva atari ibibazo bishimye pe tugitangiye twabonaga n'umushitsi ukabura ikintu ukuntu uri mu mwakire ariko ubu umushitsi aje uriruka bazana kaboga ugasonga ubugari ukarya
he twabyakire neza cyane kuko buri wese yabonye uburenganzira bwo kurya kaboga.
Turishimye kuba tugiye kurya inyama n'abana bagahuta gasoko twashaka tukazibura ntabwo yacyo abana yari igiye kubamara ahubwo
nubwo aborozi bakomorewe hari ibyo basabwa kugira ngo bakomeze kwirinda iyi ndwara. Dr Solange Uwituze ni umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB.
Ubu ngubu aborozi b'amatungo bakomorewe bashobora kongera kurema amasoko y'amatungo, bashobora kugemura inyama cyangwa yewe no kubaga akazirya. Gusa icyo twavuzeho no muri iri tangazo ni ukwibutsa aborozi ko amatungo agomba gutwarwa mu modoka zabugenewe kandi bigakorwa ku manywa. Akato karebaga akarere ka Kirehe, Ngoma na Kayonza.
Indwara ya Rift Valley igira ibimenyetso birimo ko inka yafashwe mu gihe ihaka ihita iramburura ikarirwa kurisha igacika intege ikava amaraso mu mazuru ndetse ikanagabanya n'umukamo. Dr Solange agira inama aborozi uko bakwiye kwitwara
ugendanye n'inka cyangwa n'ihene n'intama, cyane cyane no kwirinda kuragirira hafi y'ibishanga n'ibidendezi by'amazi mu gihe habaye ikindi kiza kimeze nk'icyo twahuye nacyo cy'imvura cyane. Ubundi bakitabira gahunda zo gukingiza kuko tuba twarashyizeho gahunda y'ikingira rya buri mwaka. Kubigendanye no gufuhera n'ubundi niko no mu tangazo bivuga nibura rimwe mu cyumweru.
Ikibazo ngo nk'ikiye kimpeshi usanga nyine aborozi bajya gushakisha nyine aho babona utwatsi dutoshye tugaragara aho hafi y'imigezi, ubwo ni ukuvuga ngo bagomba kucika.
Bibaye byiza babicikaho na cyane cyane ko ubundi gahunda rukorera mu biraro naho gukorera muri ranchi byemewe, bakabaye birinda cyane kwegera ibishanga.
Iyi ndwara yari yagaragaye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka irangiye ihitanye inka zisaga 150 izigera kuri 152 zararamburuye. Muri iyi minsi ifungwa ry'inka mu turere tw'Iburasirazuba ryatumye ku masoko yo mu mujyi wa Kigali ibiciro by'inyama bizamuka amafaranga ari hagati ya 300 na 200. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi kivuga ko mu rwego rwo guhangana n'iyi ndwara inka zisaga 250 n'ihene zisaga 200 zamaze gukingirwa mu turere tw'Iburasirazuba. Iyi ndwara kandi yumvikanye no mu turere tumwe na tumwe two mu ntara y'Amajyepfo, ariko ho bivugwa ko utwo turere tutigeze dushyirwa mu kato kuko n'ubusanzwe inka zaho zororerwa mu biraro. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo
mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
mu Rwanda hari umuntu yatangarije inzego z'umutekano ko zatwaye umuryango wiwe
ijwi rya
Amerika yatangarije ijwi rya Amerika ko inzego z'umutekano zatwaye umuryango wiwe gushika ubu irengero ryawo rikaba ritazwi ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu hano muri studio Placide Magambo
ikigo kirwanya umuco wo kudahana na karengane mu Rwanda gikorera iburusere mu Bubiligi giherutse gutangaza ko mu kwezi kwa karindwi umuryango w'umunyarwanda witwa Pascal Manirakiza uba muri Sweden wibasiwe na bamwe mu bagize inzego z'umutekano mu Rwanda mu kiganiro rero amaze kugirana n'ijwi rya Amerika Manirakiza asobanuye ko umubyeyi we Ndagiriyehe ntaho bangeze Matthias hamwe na muramuwe barahira focus batawe muri yombi n'inzego z'umutekano mu murenge wa Shingiro mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru yavuze ko byari ku itariki ya 22 y'uku kwezi kwa karindwi yasobanuye ko kuri ubu umuryango we utazi ahantu bawufungiye ni mu kiganiro rero yagiranye n'ijwi rya Amerika tugiye gukurikirana muri aka kanya
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
ya muratwihanganira gato twari tugize ikibazo giteraho ku buhanga bw'ibyuma iyo nkuru rero ikaba ibonetse twagira ngo muyikurikirane
yewe na nimeje kumva numva umuntu sino umuntu wo mu rugo ni umuntu wa hasa aho mu rugo numva aranyarikiye mu gitondo mvuze kuri 2023 ariko bafite mu ijoro ryo ku ya 2022 hambwe mbese wabugize yabaye iwanyu ngiye nta byinshi hambira ngo basoba mutwaye biba ngomba ko nshaka amakuru nshaka amakuru warambira ngo abasirikare baje mu ijoro baramuhamagara yarabyamye baramubyutsa arababaza ngo ni bande barakubwira ngo nabashuzi umutekano wo kumurengera abaza baramushakira iki mu ijoro dusaba kubyuka nabyo icyo baramubwira urumva nta kintu amahitamo yari afite arabyuka ngo bamubaza telefone arayibaha ariko bumva akimara gufungura bahise mwambika amapingu arababwira ngo reka mbanze ijye mu ijoro niho nambare ngo bamuva aramukurikira yambaye bahari yinjira mu cyumba cyara yarambara bahari baramutwara noneho bukeza kumenya ko ahubwo atari wenyine batwaye ahubwo na muramu wanjye ngo bagere kuza gufata papa banyuze kwa mushiki wanjye batwara muramu wanjye so mu by'ukuri barabatwara barabajyana ubwo bagerageje gukurikira ngo bagere ku murenge zitifara babwira ngo icyo kibazo ngo bari basanzwe bakizi ngo ariko nta kintu yagikoraho bagerageza kubaza aho icyo bari barega cyangwa se naho baba bafungiye baraheba mu by'ukuri nta n'ukungeza ubu ngubu ntawuzi aho bafungiye ntawuzi icyo bafungiye nuko bimeze
haba mwaramenyesheje polisi
yabamenyesheje polisi kuko barakurikiye ahantu hose
bababwira ngo iki
bababwira ko iki kibazo ngo bari basanzwe bakizi ariko ko batazi impaka kuko ntacyo bagikora
hashize icyumweru mwakomeje gukurikirana muri polisi ubu ngubu byaba bihagaze gute
bababwira ko abantu batabasi kandi niwe wabatwaye
mukaba musaba iki noneho
kisi turasaba ngo ni babashyire imbere y'urukiko bavuga ibyo babarega babashyira ahagaragara abantu bashobore kubabona cyangwa se niba banarabishe baduhe imibiri yabo tuyishyire
mwebwe nta mpamvu mwaba mukeka baba barafashwe
ntayo arega sisiteme dufite niko imeze kuko papa ntabwo yize ni umusaza uri hejuru y'imyaka 60 umuramu wanjye ntabwo yize ni umuntu w'umuhinzi ntabwo agira na smartphone wenda ngo tuvuge ngo areba amakuru niba bumva niba namaraje bumva ni ijwi rya Amerika cyangwa se BBC cyangwa se na radio Rwanda n'abavuga ngo abaturage badashobora gutekereza ko umuntu ashobora no kuba ashimuta nanjye ubwanjye biranyobera ariko njyewe ndengeje amaso inyuma mbona ko ni njye bashaka ndabizi ko buriya ni njye bashaka ariko nibaza ko ibyanjye na papa na mura mwanje ni ibiri sanduka itura abagabo batatu batanu so mu byukuri ikintu nongeraho si ubwa mbere FPL itwibasiye n'uyu muramu wanje zishe bo uyu mugabo mushiki wanje n'umugabo wa kabiri umugabo wa mbere itwa Claude yari mwarimo kuri primaire baramwishe bamwica mushiki wanje gifite umwana w'uruhinja uyu mugabo nibyo ni wacu umugabo yashaka ahantu yapfaka akiri muto bafite umusore ntibamurekure uyu mugabo yari wa kabiri bamushingiye wawe none nawe nawe aragiye nge ubuvuge byande sinibazi system dufite ku giteye
nyuma rero yo kuvugana na Pascal Manirakiza kuri telefone twagerageje gushakisha umuvugizi wa police mu Rwanda kugira ngo agire icyo abivugaho ariko ntiyabashije kwitaba telefone tuzongera kumugerageza mu makuru yacu ejo tumubaze niba police y'u Rwanda yaba yaragejejweho iki kibazo ndetse nicyo yaba iteganya kugikoraho
urakoze cyane Placide kuri iyo nkuru dukomeze amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuje mu Burundi amashyirahamwe yigenga yegamiye leta nako yemeza ko yugarijwe n'ubukene bw'ibikoresho bituma umwimbu usubira inyuma yindi ingorane nayo mashyirahamwe agira n'amadeni y'umurengera afatiwe na zimwe mu nzego za leta ibyo byashikirijwe mu nama yahuje abarongoye ayo mashyirahamwe ubushikiranganji ayo mashyirahamwe akukira n'icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu ni inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana
mu mashyirahamwe afise ingorane zikomeye harimo ishyirahamwe El Burundi rijeje gutunganya ibikorwa bijanye n'ingenzi kigendera mu ndege mu gihe iryo shyirahamwe ryahebye igikorwa cyo kunguruza abantu mu ndege kuva ku wa gatanu ukwezi kw'icyenda mu mwaka w'2009 iryo shyirahamwe mu bikorwa rikora ryemeza ko rifise ibibazo by'ibikoresho umuyobozi w'iryo shyirahamwe yemeje ko bakoresha umudugu ushaje mu kunywesha ibitoro indege uyo nawo utagikwije ibisabwa n'amategeko araba ibyo kunguruza abantu mu ndege
ni kamyo ishaje cyane ere burundi yayiguze mu 1982 burero odite iheruka bayiyamije ko itazosubira gukorera harya ku kibuga cy'indege kubera enorme zayata itagize kwinshi aeroporo mu gihe itakinywesha ibitoro ku ndege umenya mu by'umutekano wa yata haramanota igihugu gita
reka n'ishyirahamwe rya leta ryunguruza abantu n'imiduga otrako yemeza ko rifise ikibazo cy'imiduga kuko iyo rikoresha ishaje kandi batabona iyo bazokura iyindi yo kuyisubiriza kiretse muri icyo gisata cy'ukunguruza abantu mu ishyirahamwe rejidezo rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba yemeza ko imigambi y'iryo shyirahamwe itagitera imbere kubera amadeni zimwe mu nzego za leta zifitiye iryo shyirahamwe sime wabona imana asaba inzego zibishoboye kubafasha kwishyuza ayo madeni
ama créance de rendereze institution publique ma ministère n'ama établissement yabigukira ama ministère usanga baduheraniye miliyardi zigera kuri 29 bwa le ministère la police l'état major n'izindi mudufasha kugira ngo ayo mafaranga kebuke ashobore kwinjira mu ishyirahamwe ngo natwe dushobore gutunganiriza neza abanywanyi kubungabunga ibyo tumaze gushika ko haba mu migambi y'amaproje mashasha nk'ibi by'ama extension
mu bushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu hamwe no gutunganya amatongo bemeze ko ikibazo cy'umuduga aho kunywesha ibitoro indege bakizi Jean Bosco ntunzwe n'Imana aramuswa ubwo bushikiranganji asaba ishyirahamwe El Burundi gufata ideni kugira uwo muduga ukweje ibisabwa uboneke atari uko ko bw'uwo mushikiranganji umuti w'icyo kibazo ni ukubiha abikorera utwabo babishoboye
El Burundi itashaka kubandanya yasita indege kubera ikamyo yabo ise problem icyo ni ikibazo twagiye turavugana turabwira ati nimuraba hano gufata ideni uzogende murarambura sabiti tapeti ariko icyo kibazo rero turabatashye kugikora nabo nyine cyaba cyaragoye ko twe twagira kwawe yantase mugabo naho solution irahari ntagire umuntu avuga ati igihugu kigire kigwe mu kaga hayo dotes solution ziraye paske ya depute kisopi ati solution zo vekire mu gihe El Burundi cyatabananiye
ku kibazo cyo kwishyuza inzego za leta zifitiye amadeni shyirahamwe rejidezo Joseph Butori cegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu asaba abarongoye iryo shyirahamwe kutabandanya bidoga ahubwo berekana amadosiye y'abananiranye hanyuma hafatwe ingingo zituma ayo madeni atabandanya kuba umurengera
nibyo kuma bigirwa bizwazwa wewe uzoka mutanga amaraporo uvuga ngo banaka baramire kandi wewe ariwe kuma wuguru inzira kugira ngo igere kufite iduke bantu bafate ingingo zituma abaheraniye batabandanya kwenda gusumba icya kabiri mukozi tuye teknikuma ama dosye mwana kovya wagoye mwiyashikirize inze nguzi wakuria tuwafashe
kuzindi ngora nezashikirizwe n'amashyirahamwe 63 yegamiyereta icegera cy'akabiri cy'umukuru w'igihugu yasabye barongoye ayo mashyirahamwe gushira mu ngiro ibisanzwe biri mu byegeranyo z'ama audit yakozwe aha butora gasaba ko indongozi z'ayo mashyirahamwe zoshiraho impapuro z'inzira zerekana ingene ayo mashyirahamwe yonaguka mu gutorera umuti ingora na visi ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
urakoze Remon abanyororo bagera ku 108 muri Kenya nibo bakiriwe urubanza rwo gupfa abarenga 6,608 nabo baciriwe gupfungwa ubuzima bwabo bwose muri cyo gihugu umuntu akiriwe urubanza rwo gupfa aranyongwa ibindi kuri inkuru twumvise umumenyesha makuru wacu Eroje Burikaneza
uwo mugugizwe n'abahinga bava mu bisata bitandukanye harimo abaturuka mu bisata bya leta amashyirahamwe yigenga ahandi hagati y'akazi na muntu muri Kenya hamwe na mpuzamakungu bose kuri uyu wa kabiri bari bakoranije itangazamakuru mu ntumbero yo kwerekana ikibi kiri mu ngingo yo gucira abantu urubanza rwo gupfa Irungu Yuton, umuyobozi nshingwabikorwa muri Amnesty International mu karere ka Yase asigura ko naho umuntu yoba ari ruhebwa adakwiye guhanishwa igihano cyo gupfa.
Life imprisonment for cases where it is clear that this person has no mitigating circumstances they have.
Agira ati ugufunga ubuzima bwose ku bantu bigaragara neza ko atagushaka na guke yabafise ko guhinduka canke kwisubirako badashaka kuva abantu banubugizi bwa nabi canke babangamye ikibano. Ku bwacu muri Amnesty ibyo byotuma haba gufunga ubu guherayo kandi ku bw'ibyo dutegerezwa kwiyumvira ku kurenganura abantu muri rusange kiremwa muntu mu bisanzwe abico yahisemo kuba ariko igihambaye cyo kumenya nuko ingingo zishobora guhinduka dufatiye ku rugero rwa Kenya abaciriwe igihano cyo gupfa kubarenga 70 n'abakiri bato usanga ari naho bari bagitangura akazi kubanyonga batarashikana n'imyaka 30 y'ubuzima bwabo no kubaka karyo ko kwisubirako no gutanga umwimbu Marian Njau Kimani yaserukiye umushikiriza manza mukuru wa Kenya asanga abacamanza bakwiye kwamana ntaryo bitwararika kumenya ko igihano cyo gupfa atari cyo cyonyine gihambaye buhanisha abantu
We want to educate everyone that the Supreme Court ruling did not outlaw the death.
Dushaka kwigisha buri wese ko sentare ntahinyuzwa itakuye igihano cyo gupfa. Abantu bategerezwa kumenya ko turi ko twiyamiriza igihano cyo gupfa. Mu gihe umucamanza yibaza ko atotanga icyo gihano, turi ko twerekana ubundi buryo bw'ibihano na cyane cyane mu kwiyumvira ikigize ubuzima n'ibindi bintu bitandukanye. Abacamanza bategerezwa guha agaciro imbere y'uko baca urubanza.
Before they give their sentence.
Irungu nawe yemeza ko igihano cyo gupfa ari ikintu cyo kwitondera kuko ari ntasubirwamo
What we know is the death penalty has not been an effective system for that. There are many.
Icyo tuzi no kugihana cyo gupfa kitabaye umuti na gato nkuko byibazwa. Hari uturorero twinshi aho abantu bakiriwe urwo gupfa barabambwa, bahabwa ishano canke bicishwe ibyuka, hanyuma ugasanga inyuma y'imyaka 15 canke 5 barabere. Ikigoye nuko igihano cyo gupfa ari ntasubirwamo, nta kumuntu ashobora kurenganurwa. Iyo habonetse ibyemezo bishasha ntushobora kujurira. Rero icyo nibaza gikwiye ni ukwiyumvira byimbitse uko umunyoro w'ubuzima bwose ukwiye gutunganywa ibyo bituma ikibano kiba impore ariko kandi n'abantu bagasubizwa mu gateka kabo muri Kenya gushika ubu abantu bafunzwe barindiriye kwicwa bagera ku 108 muri icyo gihugu uhanishije icyo gihano aranyongwa Joseph Were umucamanza kuri abandi mu rwego rw'umwanditsi mukuru w'imanza yibutsa abantu kumenya ko ico gihano kitarakurwaho
ni majukumu ambayo mwanasheria mkuu na ambayo alipatia hii kamati ilikuwa tu ni kushughulikia
inshingano mushikiriza manza kizigenza yahaye komite no kuraba amakosa hamba yakorwa mu gihe usanga abantu bagiriwe n'icyaha baca bacibwa urubanza rwo gupfa kugira ngo urubanza rwo gupfa ntirube rwonye n'erucibwa ikibazo cyo kumenya niba Kenya izokuraho igihano cyo gupfa canke ntibikore ivyo iyi komite ntirabikora ko kuko sizo nshingano twahawe ariko muri make nuko ibwirizwa nshingiro ricemera igihano cyo gupfa igihe gishitse umushikiriza manza kizigenza n'inama nshinga mateka bagishije inama abanyagihugu bazofata ingingo niba Kenya yiteguye gukuraho igihano cyo gupfa canke hataragera
hukumu ya kifo amala
nubwo igihano cyo gupfa kicemewe muri Kenya ibwirizwa nshingiro ry'icyo gihugu rihubasha umukuru w'igihugu bwo kugirira ikigongwe uwagihanishijwe umuntu wa nyuma muri Kenya aheruka kunyongwa mu mwaka w'1987 Ikiganiro cyakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitagata y'akazi na muntu Amnesty International mu mwaka uheze cyerekana ko ibice 84 ku ijana by'abantu bishwe ku isi yose inyuma yo gucibwa igihano cyo gupfa bari mu bihugu bine gusa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pakistan, Ubushinwa hamwe na Arabia Saudite. Amerika ubwayo abanyororo imaze kwica bahanishijwe igihano cyo gupfa baruta abo ku mugabane wose wa Afrika, ibihugu byose bigiye hamwe nk'uko icyo cyegeranyo kizerekana. Eloge Urika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Eloge, ni naho duhereje ibiganiro byacu. Mwari kumwe na Ariane Tangishaka.
Nakugira niyo ngaba.